bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro vyo no mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ni byiza rero ko buri wese ahora ari maso kureba abantu batameze neza bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage. Ibyo nyibyo ntago twanabi bahisha. Abenshi bahekuye iki gihugu, abenshi baracyari muri za Kongo hano. Hari FDR, hari abitwa ba CNLD bose bara. Bamwe bakoresha Burundi, abandi bakoresha Kongo.
Uyu ni General Major Alexis Kagame arongoye ingabo muri division ya gatatu y'igisirikare cy'u Rwanda ikorera mu burengerazuba, ahamagarira abanyagihugu bo mu mirenge ya Bweyeye, Butare na Gikunda Mvura ndetse na Bugarama kudafata minenegwe iby'umutekano wabo. Iyo nkuru iri mu byo tugaruka ko hanze hato, mube hafi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere yo kuja kwidonido iyo nkuru n'izindi tubafitiye, mbanze ndabwire muri make ku gisata cishamwe mpuzamakungu cha ONU cita kompuze HCR gisaba abategetsi b'igihugu cha Afrika y'Epfo guhagarika ubwicanyi buriko burakoregwa abanyamahanga imbere y'uko biyangara. HCR ivuga ko yitewe umutima uhagaze n'urwanko ku banyamahanga rwiyongera mu gice kinini c'abanyafrika y'Epfo. Impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro nibo rero bahangamiwe kuruta abandi. Abanyamahanga bane baramaze kwicwa kwa mugisirikare mu gisagara cha Johannesburg mu karere ka Soweto n'abanyagihugu babasahura bakabasamburira n'ivyo batunze. RCR ivuga ko ifise ubwoba kuko ubwo bwicanyi buriko buratandukira mu ntara za KwaZulu-Natal na Cape yo mu burengero. Umuvugizi wa RCR aho muri Afrika y'Epfo yabwije ijwi Amerika ko ibitero nk'ivyo byabaye no mwaka w'2015, ariko imigenderanire y'abanyafrika y'Epfo n'abanyamahanga ku bico gihe yari yasubiye kumera neza. Igihugu cha Afrika y'Epfo muri kino gihe kibamo impunzi n'abarondera ubuhungiro barenga 2,208. Abimukira barenga 54% baheruka kwemererwa kwinjira mu gihugu c'Ubutaliyano babuzwe mu bigo bakiriwemwo. Ivyo vyashikirijwe kuno wa gatatu n'umushikiranganje w'intwari hagati w'ico gihugu Matteo Salvini. Abo bimukira bari batowe n'ubwato bw'abasirikare bacungera inkengera z'amazi mu ijoro ryo kwa 15 ukwezi kwa 8 umara iminsi 10 butaremererwa kugerera ku kivuko c'Ubutaliyano. Benshi muri bo bamuka muri Eritrea, abandi bake bakava muri Somalia, Siria, Sudani na Komor. Kuva mu ntango z'uno mwaka abimukira 3,000 bamuka muri Eritrea barashitse mu Butaliyano, ariko benshi bahitamo guca babandanya rugendo bagana mu bihugu by'Ubudagi, Ubusuwedwa canke Ubwongereza. Igipolisi cyo muri Mexique cyaratoye ibisigarira by'abantu 166 aho byahambwe mu kinogo kimwe muri leta ya Veracruz. Abajeje ubutungane muri iyo leta bavuga ko ivyo biziga byari bimaze imyaka 20 muri ico kinogo, kivuga ko ari kimwe muri binini bitowemwo abantu benshi muri Mexique. Abatohoza bavuga kandi ko batoye karangamuntu 144 mu mirima ikikuje ico kinogo. Ubwicanyi bushingiye ku rudandazwa rw'ibiyayuramutwe byananze Mexique kuva mu mwaka w'2006. Leta ya Veracruz niyo yasetsetsemo amaraso menshi mu rugamba rwo kurwanya ivyo biyayuramutwe. Mu mwaka w'2017 abajeje umutungane bashikirije ko ibikankara birenga 250 byatowe mu nkengera z'umurwa mukuru w'iyo leta ya Veracruz. Radio y'Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kumura bari mu Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41, ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo itwije Amerika ari ho munyagihugu ahaherere kugatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze tuhere mu gihugu cy'u Rwanda ho kunturo ya 14 bazindukiye mu muhango kwita izina abana bingagi mugenzi wacu Eric Bagiruhusa nyarukiye mu karere ka Musanze ni mu majaruguru y'u Rwanda hari kuhabera iyo mihango Eric Amahoro ngaho i Musanze
Amahoro Diane
Eh ku muhango ugeze
nakubwira ko ubu ngubu abantu batandukanye 23 yobwo barangije kwita izina abana bingagi buri mu umwe agenda yita izina yagiye ahitamo menshi ariko aragenda aganisha ahanini kwifuriza ibyiza u Rwanda cyangwa se n'uburumbuke bw'u Rwanda muri rusange
hama abitabiriye nibande abuvuga ngo batanze ayo mazina ni nk'abandi
mu bitabiriye wenda ahanini nagiye mbona ari abanyamahanga ubwo ndahira ko ntuza kuri abo ngabo batanze amazina ku bana bingagi 23 wahevuga nka wahoze ari president wa Nigeria Olusegun Obasanjo ndetse na Grace Masheri wahoze ari umufasha wa nyakwigendera Nelson Mandela president wa Afurika y'Epfo n'abandi batandukanye no kuvuga ngo rero ahangaha mu Kinigi urabona ko umwuka birashyushye hasi n'ibirunga birunga bitumbi kingagi
Eric wumva ari nk'akazina nka kamwe kiswe izo ngagi abana bingagi
ingagi wenda nka Grace Masheri yafashe ingagi yise ayita urugori urugori yasobanuye ko ari icyubahiro umuryango ubugomba guha umugore kuko ugenekereje urabona ko aravuga ko umugore ari nka ushingiro ry'umuryango
hama ubundi muhango wo kwita izina uvuze iki ku banyarwanda ku gihugu cy'u Rwanda n'amahanga
aha umuhango wo kwita izina uvuze kinini urete wenda naho ngaho kwita izina abana bingagi babisanisha n'umuntu kwa kundi umwana avuka akarerwa ariko akazagera aho ahabwa izina rero by'umwihariko nino
mugenzi wacu Eric Bagiruhusa turumva tudashoboye kumugumana ariko rero icyo uyu muhango uvuze tubemereye ko aza kukidusigurira mu makuru yacu aza kuza igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda tukiri mu gihugu cy'u Rwanda inzego z'ubutegetsi mu ntara y'uburengerazuba zirizeza ababa mu mirenge ya Bweyeye Butare Gikunda Mvura ndetse na Bugarama yose ikora ku Burundi ko umutekano ari wose ku mipaka y'igihugu ariko rero ngo ntibakwiye bakanabahanura ko badakwiye guha agaciro ibihuha bikwiragiza nabo bita ko bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu nubwo biruko ngo ntibokwijajara ku mutekano wabo mu byumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu Temistocle Mutijima yari ahari hakoraniye izo nzego ku munsi wa gatatu
Uruzinduko rwabo bategetse muri Bugarama rwabaye mu masaha y'ikigoroba cyo kuri uwa gatatu ni nyuma yo kubonana n'abavuga rikumvikana mu karere ka Rusizi mu masaha ya mbere ya saa sita abo bakaba barimo General Major Alex Kagame ukuriye ingabo muri divizio ya gatatu y'igisirikare cy'u Rwanda ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse n'umuyobozi w'intara y'uburengerazuba bwana Munyantwara Alphonse n'abandi bayobozi haba mu ngabo na polisi ndetse no mu nzego za gisivili uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda yabanje kubwira abaturage kuba hari impuha nyinshi zikwirakwizwa mu buryo buta nukanye biturutse kutwo mu magambo y'isu tubazo duto twabaye mu majyepfo y'igihugu muri Nyaruguru ariko badakuye gukuka imitima kuberazo
ubu rero nta byacitse nta uvunga abantu bafite ubwoba cyangwa se hari uretse yuko aho hari ibihuha bitandukanye biza mu buryo butandukanye ugasanga biri ku ma website byinshi bitandukanye yuko hari intambara nta ntambara iri muri iki gihugu hayi Nyaruguru ratekanye iyi province ratekanye yose kuva Rubavu kugera mu gihugu cyacu nta kibazo gihari nta byacitse mwemwe mutunganirwe muhinge muweze muryame musinzire
icyakora sa n'ubasaba kutirara yababwiye ko nubundi abagambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu batari kure kuko bakoresha ibihugu bituranye bityo basaba gukorana n'inzego zishinzwe umutekano bakaba maso
ni byiza rero ko buri wese ahora ari maso kureba abantu batameze neza bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage. Ibyo nyibyo ntago twanabibahisha. Abenshi bahekuye iki gihugu, abenshi baracyari muri za Kongo hano. Hari FDR, hari abitwa wa CNLD, bose bara. Bamwe bakoresha Burundi, abandi bakoresha Kongo. Ariko ibyo byose nubwo bihari, ntago bitubuza iterambere, ntago bitubuza kubaho neza, ntago bitubuza gutekana. Kuko inzego z'umutekano zirinze imipaka, inazo shingano zacu. Ukagira n'abaturage bafatanya nazo. Cyatuzanye uyu munsi ni ukwibukiranya inshingano gusa no kongera kuba maso.
Asa n'ugaruka ku byatangajwe na Majoro Sankara bavugaga ko avugira ingabo za FLN zigamije kubohora igihugu nyuma y'ibitero byagabwe n'abitwaje intwaro mu murenge wa Nyabimata, nyuma bagahungira mu ishyamba rya Nyungwe. Bwana Munyantwara Alphonse utegeka intara y'Iburengerazuba we yasabye aba baturage kubeshyuza ibitangazwa n'abagamije kubuza igihugu umudendezo.
Umuntu akaduka ati twafashe igice cy'igihugu turagifite twakoze ibi, umuntu yavuga ko yafashe ahantu uri uhagaze gute kandi uhari uwo uriho ubireba we abibarirwa cyangwa bamubeshya. So kwirinda ibihuha rero ni ngombwa, ariko no kubibeshyuza nta nubwo tugomba kubaho ngaho abantu tuvuga ngo ntitwemere ibihuha byose bituza, tugomba no kubibeshyuza kuko twebwe turahari. Abaturage bagomba kubibeshyuza, urubyiruko rugomba kubibeshyuza, ahubwo ntibinaturangaze kuko abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ibihuha barabyohereza bazahora nabyohereza.
Gusa bamwe mu baturage Ijwi rya Amerika yaganiriye nabo batubwiye ko ibyo bihuha n'ubundi ntabyo bari basanzwe bumva, gusa batugaragariza ko bijyanye n'ibibazo by'umutekano batagihahirana n'abaturanyi babo b'i Burundi.
Twe ntari byo tunazi ntari byo tunabana nuko nta ma internet ahari se. Kurana ko hano ni ku mupaka twijyanye Kongo niho tujya kuko i Burundi nta n'umuturage ujyayo. Ariko abaturage baragenda akajya mu gitondo bakaba amajeto bakajya guhinga bava yubagataha nimugoroba.
Ubu nta muntu ugishobora kujya i Burundi nkuko byari bisanzwe. Aho tujya ni muri Kongo, kandi muri Kongo tujyayo baduhijete tukajyayo tugahinga tugasarura, nta kibazo kindi tuzatubona tutagiye cyose.
Uruzinduko rw'aba bategetsi bakuru ku rwego rw'intara muri iki gice cy'Uburengerazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda, cyane cyane mu mirenge yegereye ishyamba rya Nyungwe ndetse n'ihana imbibi n'u Burundi, ruje rukurikira urwari rwakozwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aherekejwe n'abategetsi bakuru mu gipolisi cy'u Rwanda mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Urwo kandi narwo rwakorwaga mu buryo nk'ubu, aho babanzaga kugirana inama n'abavuga rikumvikana muri buri karere, nyuma bakabona kuganira n'abaturage. Icyakora ubwo izo ngendo zakorwaga muri Rusizi na Nyamasheke, twaje kubwirwa ko itangazamakuru rihejwe ari ibiganiro bisanzwe minisitiri agirana n'abaturage. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, 11995, 1995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 17530, 5530. Guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9470, 1070, 13630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, naho twerekeze mu ntara ya Gitega iri mu gihugu cy'u Burundi, aho abadandaza bato bato bakorera mu isoko rito riri muri quartier ya Magarama mu gisagara cya Gitega bagiye kwimurirwa mu rindi soko ririko ritunganywa muri quartier ya Nyabututsi. Abadandaza abanshi bagizwe n'abagore ndetse n'abagendana ubumuga basigura ko ubuzima bugiye kubabangamira kuko aho bategekwa kuja ari kure kandi ataba bashorera bariyo. Mu byumva mu nkuru twateguriwe na mgenzi wacu Gitega, Fidel d'Antoine Nsabimana.
Iryo soko rito riri muri karitsiye Magarama kwirabara rijya Bujumbura riciye mu ntara Muramvya. Ni isoko risumira ko abantu bamumakaritsiye abamwe abantu benshi kandi ya kera nka Magarama yoba bwoga no kwibuka. Bamwe mu basanzwe basumira muri iryo soko babwije ijwi rya Amerika ko batagiye koroherwa.
Iyi soko twari tubufitiye akamaro rwose kuko twasumira hafi, none twebwe nk'abantu twari dusanzwe twikeneye tuzoshika yo gute kwa tanu dufaranga twikinga dufise. Twebwe ko amafaranga twari dusumisha agiye kwiyongera ko rwose bikomeye. kandi bona no mukene twa dufise ubudasa buhari mwijya soko yake yo ngaho mu gisagara cha Gitega no ngaho mu kasoko ayihaza ibintu by'abantu bishore yihajya naho haba hari ibintu by'abantu babiranguye urabona ugurira ikintu umuntu yashoye n'ugurira umuntu yakiranguye ibe yisanga zitandukanye
n'abana bato bato tushobora kuza kubabya baze gusuma bakabanabagonge nk'ayo mabarabara mvuga ko azodushira izanya bututsi kugira ngo turonke ubujye bukwite plaza kugwite plaza biye gusuma biratugora
ko yarimaza kamaro kanini cyane natwe tubanga aha hafi umwanya wari wose bashobora gusuma kantu umwanya wose ushakiye utiriwe uraja kure ufata ingendo zako
abadandaza bahora bakora muri iryo soko ahanini baguriyemo abakenyezi nabo bavuga ko iyo ngingo yo kubimurira inyabututsi ije kubabohera amaboko imugongo
tubona yuko bidashobora kutworohera kuva ngane inyabututsi n'abakiriya baho ntibatumenyereye kandi natwege ni kure tukaje turaba n'ingaruka mbi yo kubera abanyeshuri ukuntu dushobora kubagaburira bagiye ku mashuri
ndizisa gataye gatoya ntakuntu wabuse umutaye ibihumbi cumi hama ngo uduge hari inyabututsi kugera no kugaruka rero turi n'ibihumbi bitatu nibyo bitatu watwa umutaye wa cumi numva aho atari ndwi uzokora
byinshi mu buzima bwacu tubayemo twabikora ngaha agasabuni iki amakaye y'abana byose byava ngaha kandi rero turi n'ikibazo benshi muri twebwe twadufise n'ibirimba turiko turakina ivyo birimba rero turiko turakina kugera uyu munsi nk'izo ndwi zibiri baduhaye dufise ikibazo c'ukuntu tuzoriha amadeni y'abandi twicaye muhira kano kansoko niko kariko adutungiye ubuzima bwacu
twebwe dufise abana tutabutikabona ibaja ku ishuri reka ngaha hafi aha ku magarama numva tugiinya bututsi abana tukaba duhetse twosubira kubaraba numva uburyo nabwo urondeye umukozi ntiworonkayo umuhemba ntiworonkayo kwiyunguruza ico sanga uriko urahomba rwose
twari twamvise ngo adushiye inyabututsi twumvise umenga ntitwohashobora n'abana ku migongo n'utundi twicuko dusize mu nyamba twabishobora turagoha
n'abapfasoni bamwe bamwe benshi bafise ubuzima bubi nk'abagore benshi n'abagabo bafise ugasanga bafise abana abanyabana kano kasoko niko kabatunze kubera abakenyezi benshi baragowe urabona kano gahasoko niko gatunze abakenyezi benshi cyane
uno musore agendana ubumuga bw'amaguru nawe nyine adandariza muri iryo soko avuga ko yari yanse kuba hasega agahitamo kwiyungunganya adandaza imboga nawe agira ati
kandi urumva mukuvuga ko twatagugisega kandi mugatamutwirukana ngaha kandi ariho hatubuza yuko twoja gusega n'ese urabona turi bimuga kandi haratworohera ko turi bimuga ko dutegezwa kakadukingira kugira ntidusege kandi baje haha n'agaciro leta kabona yuko twe turi bimuga kandi tudasega ndiko ndakora je ndikimuga yaba umutama kaje cyangwa ukiri muto nawe nyera kanshora kandi bikamunezera ko ndiko ndakora nyabututsi noronka umuntu anezera ndiko ndakora ngaha nkuko ndiko ndakora ngaha anezererego
abo badandaza barafite icyo basaba ubutegetsi bwa komine Gitega
edusaba yuko baturondera nkaha hasi nyine tugatwe twarondera agafuka barara ko badukuye ngaha hari haturereye abarura batwe baduhumiwe nyine turago badushize kure twari twamvise ngo adushiye inyabututsi twumvise umenga ntitwohashobora n'abana ku migongo n'utundi twicuko dusize mu nyamba twabishobora turago
twe turashaka ikibanza cya hafi kubera nk'abapfasoni bamwe bamwe benshi bafise ubuzima bubi nk'abagore benshi n'abagabo bafise ugasanga bafise abana abanyabana kano kasoko niko kabatunze kubera abakenyezi benshi baragowe urabona kano gahasoko niko gatunze abakenyezi benshi cyane
mu biro vya komine Gitega batubwiye ko bimwe iryo soko mu ntumbero yo kwagura amabarabara yinjira mu gisagara cha Gitega mu gihe bariko bitegurira kwakira umugwa mukuru vya politike Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwijwe rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana na wewe urakenuye inkuru imwe yo mu ikambi mbere ko cha tubatahiriza abanyu abagore bireranye abana mu ikambi ya Mutenderi iri mu gihugu cha Tanzania bahangayikishijwe n'ikibazo cyo kutaronswa imfashanyo zigenewe gufasha abana babo mu buzima bwo mu buhungiro umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovin yarabagendeye bamubwira ubuzima babayemo
ndahunze ndumwe n'abana rero shitsino ndamurondera ndamubura kugeza n'aya masaha
abari benshi bemeza yuko batakaranye n'abagabo babo mu gihe bariko barahunga aho buri muntu yiruce ukwiwe benshi usanga bareza abana barenga batanu kubera cyane cyane mu gihe cyo guhunga abana bahunga bakurikira mama kubana n'abana barenga batanu kandi atawo bafasha kubarera ni kimwe mu mpamvu zituma bahangayika cyane kurera abo bana no kutabaronsa imfashanyo zikwiye nko kubatwara ku ishure kubagurira imyambaro kubavuza no kubahindurira uturibwa tworoshye iyo barwaye kugira umujyango munini ni kimwe mu bituma abagabo bata ingo zabo bakajya kurongora abagore bakiri bato kandi badafise abana babahangayisha
Mubyeyi namahoro.
Namahoro.
Wenda gusanze hano nawe usanzwe uri ubiriranye abana bonyine?
Yego ndiriranye abana ndindumwe.
Ufise abana bangana gute?
Batanu na cyangwa gatandatu.
Umugenzi na wari?
Umugenzi wanje afise uwundi kandi yaciye imyaka 3.
Yaciye guta.
Yaciye nta.
Ariko harabidoga yuko urugo tagira umugabo rukengereka. Kuri wewe bimeze gute?
Je ndi kwandara aba rurakengereka gituma rukengereka kuko n'umuntu atahora kwigenza kubera abona tamugabo ariho arakwigenza konyene.
Yego nanone karaba nizahingora ni muhora azo abantu nkamwe nireranye abana ngaha mu nkambi ya Mutendeye.
Urumva ndiko ndaraba ko yari nkubu giye kuri RPG ntibanyanditse. Baranyanditse mu gandi zina ntiritoka. Abandi bararose amahera bireranye abana kandi nkubu naho baheruka ni kunyiba baratwaye imuntu zose z'abana. Uburese kandi mwicaka ntabona n'icyo ndogenza ngendo bigenza.
Abandi nabo bemeza yuko kuva bashitse muri iyo nkambi ata n'umunsi n'umwe bararonswa imfashanyo zigenewe abireranye abana. Icyo kibazo kigatuma batagira ubushobozi bwo kugurira amakaye n'amakaramu abana babo. Ku bw'iyo mpamvu bemera kugurisha ibiribwa baronswa kugira bakemure icyo kibazo.
Ingorane duhura mugo kwirerana n'abo bana ni nyinshi. Abana hari igihe usanga baraye batariye kubera impamvu z'ibiribwa bihera kare. Kasanga baragiye gusa hari nka mwana yikaka kenikaramu cyankikaye ibyo byose urumva uri kurabirondera uri wa mugoregore urumva ko bica bikugora hariko na za mpuzu z'abana
cyewe nka byo ndi mpunzi maze kuba nireranya abana ndahura n'ingorane nyinshi cyane bivanye nuko atabujyo mba mfise buhagije bwo kugira ngo ndabakwirize nk'ubushaka gahuzu turato iki nibindi n'utwo kurya aho tusanga umenga biragoye rero muri ivyo bice bisabwa yuko tworondera ifashanyo ifashanyo nayo ntirikirabo neka nkuko bikwiye nkaje wa kuva nsice nga novuga yuko mu mfashanyo ya RPG ntabwo ndigera ndonka namahera n'umuso warimo
basabye ishira hamwe rikorera mu gisata cabageze mu zabukuru hamwe nabireranya abana RPG kubagarukirako kugira libahe izo mfashanyo
na cyane cyane twebwe abamama twireranya abana nipfuza ko boko amabatu baye hafi buri mwanya kuko ibintu dukenera ni ibintu bitandukanye murabizi ibintu by'abamama bashobora gukoresha mu rugo bongere kutuba hafi badufate mu mugongo
muri RPG rero n'ukuri icyo nosaba cyo norangiriza ko abajya muri bajye baronka amahera na twebwe bakaraba icyo bodufasha nko kubera atacu tugiza hano ataho tujya na twe kuza kurondera icyo twokwifashisha dufasha abana
umuvugirizi wishyira hamwe RPG rikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru n'abireranye abana bwana Nyogori Baraka mu kiganiro yahaye iki Amerika yavuze yuko cyane cyane yafashwe ibimuga byireranye abana abandi nabo bigishwa gukora imyuga itandukanye kugira bibesheho kubera imfashanyo zitangwa zitokwira bose
agira ati urabyo ishyira hamwe ryacu iriho kugira rifashe abageze mu zabukuru rifashe abiranye abana aricyo kimwe n'abapfakazi ariko ngaha mu nkambi abo bantu ni benshi rwose kubw'iyo mpamvu tuca turaba abafise ingorane yoba ari niniya kuruta y'ubundi akaba aribo dufasha abandi nabo turabafasha mu bindi bindi nko kubigisha ibikorwa bitandukanye kugira barebe uko bakwifasha naho kundi kuko turaba uko dusaba indi shirahamwe akadufasha kandi akongera imfashanyo kuri aba bantu kugira umwidogo ugabanuke.
Mu bizigira bitangwa n'iryo shyirahamwe RPG bwana Nyogori yavuze yuko mu nkambi ya Nyarugusu hari abagore bireranye abana bagera 800 abana b'imfubyi 1,700 n'abageze mu zabukuru bagera 4,000 kubera bakeneye kuronswa imfashanyo ari benshi baca baraba bajya bakeneye gufashwa kuruta abandi akaba ari bo baronswa imfashanyo gusa mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini iri mu Amerika.
Ufitu kukunda, mu buryo wihariye, ndahora
ukuntu hari ukuntu hari ukuntu bigenda ugatuma numbaguze numbaguze hari ukuntu bigenda ukuntu nagira gisoni sakwerekana
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni harukuntu ni kakanyero cyatu batahiriza abanyu aho bari mu makambi mu makarti atandukanye bisagara bitandukanye ibihugu bitandukanye bigabane itandukanye ni ku Ijwi rya Amerika turabakiriye kandi mukanya turaza gutangura kubatahiriza abanyu
ukuntu nagira gisoni sakwerekana uwo nkunda ariko kuva wasa ntawutazi ko nafashwe kangusasira urukundo imaze nkorosa imitoma wijeje urukundo rutamvangiye ninge narakubonye sinakwemera kugenda Ubuhungiro bwanjye nawe ururukundo ufite ukunda mu buryo wihariye ndahora
nuko rero ibihinga bw'ivyuma nti buriko baradukundira kugira ngo dushobore kubahamagara amatelefone turiko turagerageza yose ntacamo kugira ngo dushobore kubatahiriza abanyu mudutunge mutuburane ariko rero turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara tubashikiriza tuno turirimbo mu ntumbero yo kubafasha no kubandanya muranigwa mu byo murimwo byose kandi na weekend tukibaza yuko aho muri iza yatanguye muza mwayitanguye mu buryo butandukanye turabandanya tubaherekeza mu kubashira mu turirimbo nk'uto turangiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ncuti bakunze mari kumwe natwe n'ubudusaba imbabazi ko tutashobeye kubahamagara ngo mutashe nkuko twari twabemereye ubuhinga bw'ivyuma ntibyadukundiye ariko kuwa gatanu za tuzobikora nunga rero dusezeraniye jewe Diane nahazwe narahimbawe kubana namwe muri nondwe mu kiganiro iwanyu mu ntara kuva kwa mbere gushika no munsi kwa gatanu akanyamuneza nzwa ndagafise ku munsi wa mbere aho nzogaruka kugira ngo tubandanye turi kumwe mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara yakoze makbili ya bero yegeranije amajuna ingenieur bafatikanije muhinga bw'ivyuma twe mpitwifurize weekend nziza twatumira mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo muri sanga ya saa 10 hama makuru avugwa mu Burundi saa 12 avuga ijya nino na cane cane muri Afrika za kwari getrista ha imwe n'iminota 30 muri yo turaza kwashikiriza ivyerekeye kwita izina abana bingagi mu vise biko bira bakunshuro ya 14 mu gihugu cy'u Rwanda murani gwe mubanyi no muvyanyu weekend nziza twasigiye kano karirimbo. I can't explain. I stay here to wherever. They know my story. For more dogs to me, I be hustling.